Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni ku wa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ishyirahamwe rijejwe gutanga umuyaga nkuba ryatangaje ko rishobora kugabanya cyane umuyaga nkuba risanzwe rihingura, bivuye ko amazi ya Fleuve Congo yagabanutse cyane muri kino gihe. Medal Kitakani, umuyobozi w'iryo shyirahamwe, yatangaje ko igabanuka ry'ayo mazi rizotuma abahagarika amamashini asanzwe ahingura umuyaga nkuba. Mwamenya ko igihugu cya Congo gisanzwe kiri mu bihugu bifise ingorane z'ubugaragwa muri kino gihe. Ishyirahamwe rijejwe gutanga umuyaga nkuba ryatangaje ko ayo mazi yagabanutse ku rugero rw'imyaka 100 yakahise. Ibyo ngo bikazogira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu na cyane cyane ku mashyirahamwe asanzwe akoresha umuyaga nkuba uturutse muri ayo mazi. Muri Ethiopia, inyuma y'amezi 5 arenga leta itangaje ko igihugu cinjiye mu bihe bidasanzwe mu ntumbero yo gutorera umuti intureka z'urutavana ko zari zimaze imisi, nta kiratangazwa gushika ubu ko ibyo bihe bitegekanya guhindurwa. Ni mu gihe leta yataye mu mvuta abantu baharugwa mu bihumbi, abandi barungikwa makambi ameze nk'ay'igisirikare aho barangurira imyimenyerezo ikomeye. Abahoze bapfungiwe muri ayo makambi bamenyesha ko bahawe inyigisho nyinshi ku bijyanye n'ibwirizwa shingiro. Bavuga kandi ko badafise uburenganzira bwo kubonana n'imiryango canke abababuranira. Abashika ku 200 baramaze kurekugwa, nyamara abarongozi batavuga rumwe n'ubutegetsi baracari muri ubwo busho. Abenshi mu bamaze gucibwa imanza bagirwa icaha c'iterabwoko, nako icaha c'iterabwoba. Mu ntango z'indwi, abanywanyi batari bake mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baragirijwe na leta ko bashatse guhirika ubutegetsi. Babiri muri bo bakaba basanzwe baba hanze y'igihugu. Ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch ryariyamirije ibihe bidasanzwe byashyizweho na leta. Iryo shyirahamwe rikavuga ko ari akaryo leta ikoresha ko kubuza abantu gushikiza ibyiyumviro byabo no guhotera batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuri wa gatanu, Leta Zunze za Amerika yirukanye umugwi w'abimukira bashika kuri 68 baturuka mu gihugu cya Somalia. Nur Mohamed Mahmoud ari mu birukanywe yabwijwe rya Amerika ko yaciye mu bihugu birenga 10 mu kiringo cy'amezi 2 kugira ashike muri Leta Zunze za Amerika. Yatangaje kandi ko yapfunzwe mu kiringo cy'amezi 20 muri leta ya Florida imbere yuko arungikwa mu gihugu ciwe. Amenyesha ko banse kumuha ubuhungiro yari yasabye, yamara ko atari umugizi wa nabi. Iri ribaye irigira kabiri Leta Zunze za Amerika yirukana abimukira baturuka muri Somalia kuva President Donald Trump atanguye amabanga yo kuyobora igihugu. Tubutse ko Somalia kiri mu bihugu byegwa n'ingingo ya President Trump ibuza kwinjira ku butaka bwa Amerika abantu baturuka mu bihugu 6 bigizwe hanini n'abayisilamu. Umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika Sean Spicer yatangaje ko President Donald Trump yatumiye mugenzi we wa Palestina Mahmoud Abbas. Ni mu gihe gushika ubu atawuzi intambwe ibiganiro hagati ya Palestina na Israel bigeze ko. Ubwo butumire bwasohotse kuri uyu wa gatanu inyuma yaho abategetsi baganirire ku telefone ku nshuro ya mbere kuva President Trump atanguye amabanga yo kuyobora igihugu. Spicer yemeje kuri uyu wa gatanu ubwo butumire, yamara ntiyavuze ryari butekanijwe kuba. Tubibutse ko mu kwezi kwa kabiri President Trump yabonanye n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli, aho yatangaje ko adashyigikiye umugambi wo gushyiraho amaleta abiri nk'uko vyamye bishyigikiwe n'abatwaye imbere yiwe. Ivyo biganiro bikaba vyabahagaze kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2014 Inyuma yaho uwahora ari umushikiranganje wa Departement ya Amerika John Kerry agerageje guhura na bamwe bose ukwabo. Kuri uyu wa kabiri Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU yarabonanye n'userukira Palestina muri ONU Riyad Mansour. Ku bwa Haley ngo abanye Palestina n'abanyisraeli bategerezwa kwicarana bagatora umuti w'ibazo bibahanze hagati yabo batarinze kurondera inyishu iva mu makungu. President Vladimir Putin wa Rusiya yakiriye kuri wa gatanu mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ku murwa mukuru w'u Rusiya i Moscow. President Putin yabwiye amenyesha makuru inyuma y'uwo mubonano ko bashoboye kuvugana ku bibazo bihanze isi muri kino gihe bahereye ku gihugu cya Syria. President Putin yatangaje ko ajyohewe no kubona barashoboye gushika ku biganiro bikomeye ku nzego z'abayobozi mu gisirikare no mu wajejwe iperereza. President Putin akavuga ko ivyo atawara vyiteze. Naye President Erdogan yatangaje ko kubijanye n'umutekano mu karere kiwe hakenewe gushira ingufu hamwe kugira batorere umuti bibazo biri muri Syria. Akavuga ko arico ko kuri ico yizeye imigenderanire iri hagati ya Turukiya n'Uburusiya. Mu vyo abategetsi baganiriye harimwo kandi ibijanye n'indege y'Uburusiya yakorowe n'abasirikare ba Turukiya mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2015. Inyuma yaho President Erdogan asabiye imbabazi President Putin yavuze ko byose byababariwe. Mwamenya ko uwo mubonano wabaye inyuma y'umunsi umwe President Putin atunganije ikiganiro n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu. Ibinyamakuru bikavuga ko biboneka nk'uko President Putin yoba ariko arigarurira karere k'Abarabu. Yamara babikurikiranira hafi bamenyesha ko naho iyo mibonano ikomeye atawovuga ko Uburusiya ufise ijambo rikomeye muri ako karere.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC ubuye katubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe bimwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Intumuko ivuye kuvya ama mashini asya ni ntandaro y'ingwara z'uguhema nabi nka asima n'igituntu. Ibice 20% by'izo ngwara ku bakora umwuga wo gusya ziva ku ntumuko nkuko bimenyeshwa n'igisata cita y'isuku n'umutekano w'abakozi CHEST co mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi mu gihugu cy'u Faransa. Byongeye barabangamirwa n'ibicurane ibyo bituma baguma basamura bakagira n'ububabare mu muhogo nk'uko ico gisata CHEST kibandanya kibimenyesha. Ugwamo gw'imashini nago rurabinkwezi y'amarere iyo umuntu arumazemwe umwanya muremure rutumagira ingorane zijanye no kumva. Byongeye ruratuma n'umuntu yumva asa n'uwurengewe akanatakaza gukurikirana neza ivyo ariko arakora nk'uko bimenyeshwa n'igisata kijejwa akazi mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za America, United States Department of Labor. Muri rusangi abantu bagera ku miliyoni 360 bari bafise ingorane zijanye no kumva nkuko OMS vyerekana mu cegeranyo cayo co mu mwaka uheze. Amasanganya atandukanye arashikira basi mu gihe basamaye na cane cane bivuye ku buruhe. Atwovuga nko gucika intoke mu gihe bariko barenyegeza ivyo bariko barasya. Rimwe na rimwe n'amaguru aracika bivanye n'uko imashini ikoze. Kubafise imishatsi miremire imashini ishobora kuyica iyo umusyi ari kugikogwa nkuko bimenyeshwa n'ikigo cita y'isuku n'umutekano w'abakozi CHEST co mu gihugu ca Canada. Tumenyeshe kandi ko ubuzima bwose bw'umuntu bushobora kuhasigara ivyo bishika mu gihe imashini yagize isanganya igaturika nkuko CHEST kibandanya kibimenyesha. Nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi turabira hamwe ibijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya. Kuri micro muri kumwe na Raisa Liliane Inamahoro. mukwinjira mu kiganiro nyezina umviriza ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri zone kinama iri muri commune ntahangwa kuri micro y'ijwi rya America rutubwira icokogwa kugira abakoresha insyo birinda ingwara ziturutse ku mwuga bakora ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
bogenda bakarondera amata ku bantu aboneka cyane cyane imisi yose bakaza barayafungira iyo bahejeje ako kazi cyanki iyo batangiye
nk'abantu bakoresha bajya abantu bogerageza kubaha nk'amahera kwiye kubera banduriraho n'ingwara nyinshi
bakuye kwambara inkofero yonyene bakuye kugura maske ifuka umunwe bakabona gukora neza kugira ngo kumbure bishobore kugabanuka
boza bari yubara bakaja kuza kwa muganga kwipimisha baraba ingwara bo bakuye muri ibyo bintu
bambere honyene imbere yuko bakora uwo mwoga bakabanza barakaronka umuntu abigisha ukuntu umwoga bawukora
borondera mujya buntu bashira ku munwa kugira ngo biga bitumuko bize birabatumukira
abakozi n'abakoresha bakwiye kwitwararika ivyambagwa bifasha mu kwikingira ingwara n'amasanganya aha twovuga kwambara amasarubeti inkofero hamwe n'amarori nk'uko bihanungwa n'ikigo cita isuku n'umutekano ku kazi CEST co mu gihugu ca Canada abakoresha imashini basabwa kandi kugira isuku aho bakorera igihe bahejeje gukora canke imbere yo gukora nk'uko ico kigo CEST kibandanya kibihanura ikindi bo kwijukira kandi n'ukuja mu shira hamwe kuko byotuma boroherwa nko mu kwivuza hamwe no guharanira uburenganzira bwabo nkuko bihanurwa n'ibiro bijejwa kazi ku isi Beite byongeye boshiraho n'amategeko yorohereza abakozi nkuko Beite ibandanya ibihanura kugira twumve neza ibijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya tega amatwi inkuru mugenzanje Alain Yves Irankunda adutohoreza mu gisagara ca Bujumbura
Inkomoko yo munsyo iratera ingwara zitandukanye kubazikoresha aha twovuga nk'ibicurane igitundu nkuko bamwe uwo twaganiriye tubasanze muri zone Kamenge iri muri commune ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura babitwiganiriye byongeye abakoresha insyo umushatsi n'ivyambagwa vyabo bihindugwa niyo ntumuko itewe n'ivyo bariko barasya nk'ubududu ibigori amasaka n'ibindi nkuko twavyiboneye ivyo kandi biratandukira abaje gukubisha ivyabo mu gihe bategereye kure izo nsyo uburuhe butavana ko gabakora kazi ko gusya ahanini bufatiye ku kuguma bunama kenshi bayora ibikenewe gukubishwa kubw'ivyo Felicien Shimirimana umwe mu bakoresha insyo yamana magara make
aka kazi nako nako mu ruho ingwara uburyo yamfata urabona nk'uri kurahura kubera biba biriko biratumuka urapfunga ipepo rure kuyo zose bitera byinjira indani byose
abakoresha insyo bahembwa agashahara gato kari hagati y'ibihumbi 15 na 25 buri kwezi ivyo bigatuma badashobora kubungabunga neza umubiri wabo kandi basanzwe bakoresha inguvu nyinshi muri ico gikorwa nkuko Renova Ntakirutimana abitubwira ukwivuza bibi kibazo kitoroshe na cane cane ko arinda gutabaza incuti n'abagenzi Renova Ntakirutimana umwe wasanzwe akora akazi ko gusya aratuyagira
umwuga mbonogoye hakomera rogumukora kawo kumusura kwiso unagwa yishukurana no mugenzi numva aka kazi ntikoroshe basa
abacimpande y'izo nsyo barengana banyaruka bakirinda kandi no kuzegera nyifato mweniyo yibonekeza bivuye ko batinya intumuko yifu ko yobaja ko na cane cane kuvyambagwa vyabo ikindi tutokwibagira n'ugwamo gw'izo nsyo rutuma bumva ko amatwi yabo ameze nk'ayazivye nkuko inkuru dukura mu bantu batandukanye begereye izo nsyo zivuga vyongeye n'abantu ubwabo baje gukubisha baririnda kuguma hafi y'insyo mu gihe batarashikirwa kugira ngo amagara yabo ntasinzikare Christine Gahimbare kwasanze yaje gukubisha ubududu aritanga ko akarorero
cyane umuko giratumuka gusanga za zakono anye kumubiri ugasanga zateri ngwara.
Tumenye sheko insyo nyishi usanga zegere yimihana ya hababanu ingurikizi kumagara yabo nukudasi nzira neza nukwa mawagwara ingwara zifatie kubichurane muko tuigigwa na Claudine Kamikazi abamuri karteka vumu ya zone kamenge. Ichoba yechiza nuko izonsyo zoshigwa kure yabanu. Ivyo zoheza bigafashi mijango kuruhuka nukutaziba matwi bivuye kunduru zizonsyo muko uyo mukenyezi abandanya terakamo. Dutega matwi Claudine Kamikazi.
Sasita ni dutora gatira kuko rugumaru hinda chane. Insyo neza zikwiriye kuja mu mihana y'abantu bari bakwiriye kuzirondera ikibanza ukwazo kandi isoko mugabo kure yawo.
Ukudatomokegwa ku mategeko agenga ko kazi niyo mvo nyamukuru ituma ingingo zibereye zidafatwa mu bijanye n'isyo. Naho biruko abegereye izonsyo batumigwa kubimenyesha intwaro mu gihe babonye neza ko zibangamiye amagara yabo. God live biruhiye umunyamabanga wa zone Kamenge atera ko kamo kuko amategeko agenga ko kazi ko gusya atarabanyura bikwiye. Ivyo vyoca mu kwitura abatwara ama quartier kuko aribo bama hafi y'abanyagihugu mu kibano. God live biruhiye umunyamabanga wa zone Kamenge avuga ati
kurwa ma quartier tege kujyo bari hari twebwe kenshi nta banyagihugu baza kutwitura iyo myidogo tuyumve kumbure bo babitura nk'ababarongo oye hasi fate nk'abashe budukaratsi nabo barafise ukuntu bace babatunganiriza twebwe ntibaraza ngo batwiture kenshi usanga izo murezegereye inzu abantu babamwo ugasanga rero nk'ibyo bintu n'ibintu bitajanye nyene ko byo bana imyidogo yo ntibura kumunyagihugu
ukugira intonde no gufata ingingo zo guhagarika insyo canke ibikorwa byose byonona magara y'abantu bibera hegereye abantu nakamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonya nganda sida.
Amareta n'amashira hamwe yigenga yogira uruhara kugira boroherwe mu kazi. Amareta yoshira amategeko agenga ikoresha ry'amamashini kandi kanakurikirana ishigwa mu ngiro ryayo nkuko bihanurwa n'ishiramwe rijejwa akazi ku isi OITEM. Muri iyo ntumbero hohagarikwa ikoreshwa ry'amamashini yose n'amahinguriro bikora bidaciye mu mategeko. Ivyo vyoheza bikagabanya inkurikizi mbi ku magara y'abakozi nkuko OITE ibandanye bihanura. Amashirahamwe yigenga nayo yofasha mareta mu gukurikiranira hafi bijanye n'igisata cyo gukoresha amamashini kugira abagikoreramwo bakore borohewe. Kugira twumve neza ibijanye no kwikingira indwara ziturutse ku mwuga wo gusya, tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga Leonard Bivahagumye icegera cy'urongo ibitaro byitiriwe umwami Khaled akaba n'umuhinga yanonoso ibijanye no kuvura indwara zifatira ku mutwe no mu muhogo. Aganira na mugenzi wacu Alain Yves Irankunda.
Muganga Leonard Bivahagumye ndabaramukije
nanje.
Ibihimba bikarigwa n'intumuko iva musyo byo bari bihega muganga
rero biratera ingorane ku bihimba byo ku mutwe, ariko muri rusangi ibihimba byihemero bya bitumbereye aha ku mutwe no mu itsosi byaba no kubandanya mu maha.
Abaca hafi y'izonsyo canke ababa hafi yazo barabangamiwe nabone.
Hariho abahaca bagiye gusyesha gusa kumbure ivyo biba ivy'umwanya mutoyi. Hariho nka polisiyo bita ko ari egu, ariko aba nabandi babibamwo kubera bama bikoreramo nico two kwita pollution chronique mu bama bahema ivyo igihe nka cyose. Ivyo rero biraheza bikabatera ingorane mu bihimba byo mwihemero biri ngaha ku mutwe koko no mutundi dusaho turi ngaha mu ruhangwe utwo bita masinus, ariko no kubandanya mu bice byihemero aho twita mu maha.
None abantu bikingire gute?
Abantu bategereza kwikingira ivyo bintu byose byozana ingorane z'amagara bivuye kuri ako kazi. Nacyo gituma rero umuntu ahema ivyo bintu igihe adafashe ico two kwita ubu ryo bwo kwikingira ngo agabe kugira ngo akore ako kazi yikingiye, kubera ariyo ngorane ashobora kukira ingorane atereza kuyigira nyine. Ari n'icyo zakera zavugana cyane hoho ingorane zatera atari ivyo vyihemero kugira ngo tukuvuga ko ari mugwamo gwinshi yatereza gukingira n'amatwi kuko byashobora gutuma atumva. Ubu hariho insyo muvuga izi bita electric zivuga bukebuke umuntu yo kwikingira ivyo vyo guhema ndanuvuga yuko yo kwambara kubijya bita mask ko kwita nk'akayungiro kugira harengane imwe mu nziza gusa.
Muganga harabanywa n'inzoga canke amata baziko bariko barikingira umuco wubaha nuyuhe
birabaje bitege igongo ico no bivuga ko nuko atari byo kubera unyoye inzoga kiretse yuko atari n'ikintu abantu basanze bahanura kwa muganga ntacyo byokingira amata no kuri umuntu yanyoye nta kintu akingira mu bihimba byihemero ku bintu umuntu aba yahemye kubera ibyahema siba byinjiye mu nzira y'injya no kwita tube digestif ariko biba byagiye mu bihimba byihemero ntacyo amata ajya gukingiramo kuko ashobora kuhandura ingorane zo kutumva kuva yuko kumva bigabanu
mu ntumbero yo gukingira amagara y'abantu muri rusangi abajeje intwaro wokora iki nkingingo bafata zo bazihe
no gukurikiza amategeko bakaraba yuko ibintu byose bikwije amategeko ivyo bintu vyinsyo bihinda cyane nibitereza kuja mu nzu aha abantu baba vyo tereza kuja mu kibanza cyavyo tabivyo nonera mu kibano bitumbera ubikoresha gusa nawe akabakingiwe
ndabakengurukiye
namwe ko rivyo bivatse mwambajije
Arakoze ala ivira nkunda kuri ico kiyaga dushikirije turuhuke mukumviriza indirimbo incuti namagara iduhamagarira kwitaho amagara yacu Kibutsa bari kubaratwumviriza ku kiganiro arikira cijwe rya Amerika kuri micro muri kumwe na Raisa Lilian inamahoro uno munsi turiko tuyaga kubijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya gwaruka gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya mwiza wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uyo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
kubakoresha zijya mashini zishya kumbure abazikoresha usanga zihinda cyane nagomba kubaza muganga ko kumbure kajya gahindo cyane ko umenga karanyiganza n'isi ko koshobora gutera izindi ngorane na cyane cyane mu gihe umuntu ushobora gusanga hariho ingwara nyinshi nka hypertension cyangwa imitima n'ibindi bintu
neza cyane zijyasyo zihinda cyane gose zishobora gusinzikaza amagara yabajya ko bazikoresha ikanabagi usanga bari iruhande
mbaza ndakwishura
inzindi ngwara bo gwara bizituruka kwa kujya kwijya ntumo yinjira mu mahaha
uko bashobora kuhandurira ingwara zica mu mahaha nk'uko bivuze za mbere nka asema ama ngwara y'umusonga mbere ugasanga birashitse nuko agwaragurika ntivuze canka akabyukamo n'ikindi akahakuramo kanseri yo mu mahaha
mbaza ndakwishura
kuri bajya abantu bakoresha mure ko hariho imfungugwa nka muganga yotubwira bashobora gufata kugira ngo zibakingire
nziya mfungugwa zose umuntu wese akeneye mu mubiri zibereye ku magara meza y'abantu aho twovuga imfungugwa ntanga mubiri sanganyangaburo na ntanga ngufu akafungura gatatu ku munsi nk'uko bitegerezwa ntankeka yuko agumana amagara meza na cane cane akurikije n'impanuro bamuhaye kugira yikingire intumuko zivuye muri ama mashini
Gwaruka n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
abantu bakoresha irya mashine mure kuburyo ifise umuhindo mwinshi mbe ntangaruka mbi bishobora kumukwegera mu mutwe
ivyo byovye ntivyobura ko murumva yuko ruguma ruhinda bero ugasanga no kumugoroba ntashuwe kuruhuka kuko kuma byibuka ugasanga biramutumye adasinzira neza eka n'umucoko wo kubikoresha ugiyemo byose bituma umuntu ataruhuka neza ugasanga biramusindikaje by'ukuri amagara yiwe
mbaza ndakwishura
dukunda gukoresha bijya bintu bitangwa amasekuro twobandanya dukoresha amasekuro canke impanuro yo duha muri nyamukuru nico nayimfise
bajye bakoresha za mashini zikomeye zinsyo nibo bakarigwa cane gose n'ingwara zitandukanye kuko bazikoresha umwanya munini kandi bagakora urugero rw'ibyo bakoresha basya ni byinshi cane gose ariko urusyo rusanzwe urya umuntu arukoresha urazi ko bisaba inguvu nta worenza amasabira ariko arukoresha kuko uba wamaze gucoka cane
Mbaza ndakwishura
Nta zindi ngwara bashobora kugwara turetse igituntu
Igituntu si ngwara yonyene abantu bakoresha tension z'ikizungu bagwara Ni ngwara zose zifatira mu mahaha eka no mu mazuru ashobora kwandura buri mwanya kuko atikingiriye bikwiriye
Mbaza ndakwishura
icyo kokwa kugira ngo abantu bakoresha ayo mashini bashobore kugira amagara meza.
Ikintu ca mbere ni kurabwa mbere amasaha babikoresha. Icyo ni cyo gikuru. Hamwe bwa kabiri bagaheza bakaruhuka gafungura neza kugira amagara yabo aguma ameze neza kandi ntibasinzikane.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita arabandanya kwishura ibibazo gwarukana umushikiriza. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
ko muganga yoshobora kutubwira nawe zinindinganizo canke subundi buryo bajya abantu bakoresha zijya mashini bashobora kwikingira.
Inyifato ibereye kuri bajya bakoresha ama mashini asya nuko bo kwikingira kuko hari utuntu twagenewe kingira umazuru n'umunwa ku bantu bakoresha ibintu bitumuka kugira ntibahandurire ingwara zitandukanye. Rero ni byiza yuko nabo nyene boheza bagahimirizwa kugira bamenye akamaro ka no guheza kudukoresha neza.
Mbaza ndakwishura
fisikibaza kuvyerekeye iyo mashine itwa mure yuko bishobora gushika ikagengese hama nato tugiye guhuza ubududu yongese ukacusangiragiye mu bufudu fungura yuko nato bitodutera ingaruka
nta wo kwemeza ijana kujana yuko ingese zirashobora kuhaba. Icyo mwamenya nuko ubushikiranganje bw'itahamagara y'abantu bakwiye kugira uko bashoboye kose bagaca mu bizango zitandukanye aho ari izo sio zikizungu bagasuzuma ko ikintu cyose kwekorwa nkuko ngitegerezwa izo zagize ingese bakazihagarika vuba na vuba.
Mbaza ndakwishura
mu gihe abo bantu bakora ako kazi ko gusya ubujojo canke ibindi bintu bitumuka nk'igihe bogaheba nta kuntu bobaha ahantu bokorera kugira babandanye babaho kuko turabona bagakora bagakora kugira baraba ukuntu bobaho.
Urugero rw'abantu badafise akazi rugenda rurongerekana mu gihugu ivyo byose byo umugambi wa leta bagira ama mashini akomeye meza.
Urakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu hayugwaruka. N'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo katugira kw'incutaramagara. Jamba banywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye abaza ati mbe hajye umwana ciri inkonda hariho umuti ubivura. Muganga Munyana twishurira uyu munywanyi
gushika ubu nta muti uhari kuko birashika aho abantu usanga nivyo baracina inkonda zisanzwe n'abandi usanga naho yakuze yarenge ya myaka gushira inkonda ashishikara azicira. Bisabwa yuko ubona n'umuganga cyane cyane babaganga bitaho abana kandi no kumenya yuko gucira inkonda kubana ari ibintu bisanzwe.
Turashimiye umunywanyi wacu twizira kw'inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukinangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti utaza karaye arazifu bikubwiye iki
baba bashatse kuvuga ko umuntu atokonona ibyiwe byose atazi ikintu kizobejo
bikubwiye iki?
Yabo ati utaza karaya razifu nk'iyo umuntu ayo kora kuragize mu zabukuru kacha nakumenya ngayo bari hafi yo gupfa usanga azagurisha ibyo byose ngo apfa bimaze ariko ugashu usanga mu ico gihurupfo nti umujanye ngo usanga ararambye
bikubwiye iki?
Sendi bazayo uko hari nk'umuntu usanga afite nk'akazi ugasanga nk'uno munsi afite akazi agenda gukora agashavuga ati amahera yose narose turayajya tuyamare atazi uko ejo hazoza azosubira ku karongo
bikubwiye iki?
Nk'akarorero umuntu iyo yimbuye ibyimbugo arashobora kuba yibaza ati umwaka ko nimbuye byinshi reka ndabisesagure mu wundi mwaka nzosubira kwimbura ibindi. Abakwiye kubikoresha neza kugira ngo bizomufashe n'ikindi gihe
arabitoye.
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya nshimiye Alain Ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi mu gisagara cha Bujumbura nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufite ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi.voa@gmail.com canke murungi ko butumwa bugufi kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 68 23 81 71 kuri mikro mwari kumwe na Kaisa Liliane inamahoro yari umunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro naho butaha
turabashimiye bagenzi bacu ba mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa